ni Juge America. Miriwe nchuti bakunzi muteza matuki wiganilo vzira adiju gya Amerikari Samira ni Washington DC mukirundi no mukinya Gwanda mulisu ya gatanu mulikumena jowe diani na hazwe ndongo wiganilo vzino mganyo.
Tugasala reno omu unwaro chane chane fati ya ambere mwagire abahaga batanginyi gishu tukujula tisa abene gihu ngaonye nagashi ingi mwagira ahaga bita nyana kubanda ya bugango rukoti ubushi inga nibini.
Ni Joseph Iteriteka buramatari w'intara ya Cibitoki asaba abayobozi n'abavyeyi gucandagisha abana babo idonido yo nkuru ni handi hato hagataho amabarabara mabi ntiyorohereje indembe mu ntara ya Bubanza ivyinshi muraza kuvyumva. Ngere ngire mwiriwe nchuti bakunzi ndabahanikaze muri ano makuru y'ijwi rya Amerika abane bihumbi amajana 240 bo mu ntara ya Cibitoki bari hagati ya mezi 9 n'imyaka 14 nibo bitezwe gucandagwa ingwara z'agasama na rubeole. Ivyo biharuro vyatangaje kuri no wa mbere n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu aho bwari buramutsa gutanguza isekeza rya hariwe gutanga urucancu rw'izo ngwara zibiri ivyinshi kwino nkuru na Evariste Nzikobanyanka.
Kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke niho hatangurijwe ku rwego rw'igihugu kuri no wa mbere isekeza ryo gucandaga ibibondo ingwara z'agasama na rubeole. Umufasoni Rose Magnifique Nduwimana ahagarariye amashami yegamiye ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi yatomoye imvu n'imvano zitanguzwa ry'iryo sekeza ku njuro y'indwi ku mugabane wa Afrika.
Fait suite à l'adoption d'une résolution des ministres.
Umufasoni ati muhundire ndabibutse ko inondwi ya Afrika yumvikanywe n'abashikiranganje b'amagara abantu bo mu karere hamwe n'ishirahamwe OMS gitamagara abantu ku isi mu nama igire ya 60 mu mwaka wa 2010. Ico gihe ibihugu byumvikanye ko buri mwaka hazoza haraba iricandagwa abanyacibitoke ugaruka n'abavyeyi eka n'abajejwe intwaro bashima kubona inyosekeza ryatangurijwe muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Umufasoni ahagarariye amashami yegamiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU akorera mu Burundi yashikirije abanyacibitoke n'abarundi bose muri rusangi intumbero y'indwi yahariwe ugo rucanjo mu Burundi no muri Afrika yose.
Selon la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Moeti Rebecca Machidiso,
Mufasoni Rose Magnifique Nduwimana avuga ati indwi ya Afrika y'ugo rucanjo niyo gutsimbataza gucandaga ingwara z'ibiza mu karere na cyane cyane guhamagarira abantu kwitabira icyo gikorwa ni kugira ngo umwe wese agire amagara meza. Umufasoni ati kuva urwo rucanjo rutangura muri 2011 Uburundi bwifatanya n'ayandi makungu muri ino ndwi yahariwe urucanjo kugira bufasha babo bamwo kugira bagire amagara meza. Icivugo cino ndwi ni abanyagihugu bacandazwe n'abanyagihugu bafise amagara meza. Icivugo cino mwaka wa 2017 n'urucanjo rukingira bose ni mwicandagisha. Mu gihe mu myaka iheze hari abatitabira injanjo kubera ibintazi mu ntara Cibitoke, Joseph Iteriteka irongoye afise ubutumwa ku bajeje intwaro no kubavyeyi b'abana begwa n'ugo rucanjo.
Tugasaba rero uwo muntu waro cyane cyane ufati ya mbere ntagire abahava batanga inyigisho tukujuragiza abene gihugu nkabonye nagashi ingi ntagira ahava bitanya na bw'abandi bavuga ngo rukoti ubushinga n'ibindi tukanasaba abarongoye indero ugwaruka gwishi mu mashuri kongera kwemeza ko tuzogerageza gukurikirana kugwaruka bose muri ico gitigi twavuze bose kwazobaronse urucanjo.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho nyanganda sida bubicishije ku muvugizi wabwo Tade Ndikumana buvuga ko mu ntara Cibitoke hitezwe abana bagera ku 240 bazoronswa urwo rucanjo. Ni mu gihe ku rwego rw'igihugu hitezwe miliyoni 4 zirenga bitegekanijwe ku urwo rucanjo rw'agasama na rubeole rwatangujwe kuri no wa mbere ruzomara ikiringo c'iminsi 4. nukazosozerwa kugenekereza ya 19 kuno kwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 mu Cibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanya nka tuvenga mu Cibitoke dukubitire gatonya impande yaho mu ntara ya Bubanza havugwa ubukene bw'ibarabara rishika ku ivuriro rito y'Igimasare. Iryo vuriro riri muri commune ya Musigati rikaba riteye rero ivyinshi mu ngorane haba ku banyagihugu bagivuriza ko co kimwe no ku bakozi bayo. Abakozi bati gushikira imiti ni akananira bahinga, abanyagihugu nabo bati ukwikorera abagwayi ku nderuzo biraturambiye, ibarabara niriboneke ruse haba niha zironke aho zica. Ivyinshi kuri nonkuru na Diane Ndonse akoreje urya Amerika ibubanza.
Zimwe mu ngorane abanyagihugu bo muri zone Masare ya komine Musigati bahura nazo mu kwivuza n'urugendo rurerure bagenda n'amaguru kugira bashike ku ivuriro rito y'Igimasare. Aha bavuga ko iyo habari ibarabara bo kuyunguruje ni pikipiki canke ni modokari, ubwo bukene bw'ibarabara rishika kuri iryo vuriro bubatuma bamwe bagenda ibirometero bishika 10. Aba banyagihugu bavuga ko bagira ingorane cyane igihe habonetse indembe kuko baca bikora ku nderuzo, iyo nayo bakabona ko itarikwiye kuba igikora muri kino gihe, bafatiye ko uturere twinshi two mu gihugu twashikiriwe n'iterambere mu buryo bwo kwiyunguruza.
Nimwe twumva ko tubangamiye cyane kubona abanyagihugu kibanira guterura umuntu mu nderuzo, hari igihe uzaba gusanga nk'uruzi rwuzuye icyo gihe umuvyeyi yafite imbanyi ashaka kugira ingorane nimba ikamuhitana kuko atashye kwa muganga bw'inyaruzi.
Ati twebwe turiko turibaza ubwo ntabwo leta yaba yatwibagiye ko tubona mutundi turere ahantu bahakora neza amabarabara kaboneka, ariko ino ntagiye barabara na rimwe rihaboneka.
Umugwayi adashoboye kuvugwa ku ivuriro rito y'Igimasare bisabwa ko aterugwa ku nderuzo nk'ibirometero hafi 10 kugira ngo ashikanwe aho ruse habaniha ishobora gushika mu gisagara cyo muri zone Kayange.
Naciwe narikize kuba nakwaye kushikaho ngo ari kwari nshikana n'ibujumbura, n'ukuvuga byarahatswe y'ukompfa byazwe kanzuna kuko urugendo kwari rurerewe kuko barinda kunterwa kunderuzo bijanye n'uko mbona amaraso cye yari yakana.
Ku ruhande rw'abakozi bo kwivuriro rito y'Igimasare nabone ntiboroherwa gukora akazi kabo, aha ni mu gihe bavuga ko bahura n'ingorane zo gushikira imiti, iyo nayo ikabikwa mu karere k'ubuvuzi ka Bubanza aho iryo vuriro ritwagwa. Amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya avuga ko imiti igeregwa ku ikinga canke ku ipikipiki kugira ngo ushobore gushika, ariko naho kubwo ubukene bw'ibarabara n'ipikipiki birashika bakayibura bikaba ngombwa ko ibashikira ije yikorewe ku mutwe. Ingaruka ni kubagwayi
barashobora ngaha bakaza kutuvura bakarindira nk'imiti kugira ngo dushikire, hari gihe bakonye ati batuvuye imiti igahebura ukabura uko ntinyaruka gushika, bakaturindiriza ati nimurindire ati imiti iraza gushika, tegeze no mu nzira hari gihe tubona bwije tukaca tutubwa nka tukaheba tukavamo tukagenda titurindire ya miti tukongera tukagaruka bukeye kuko hari gishika ku mugoroba tutakirindira abantu bwamaze kwira turavyo dushobora kuja kure imvura nk'iyiguye hoho kugira ngo ishikino rucara Burundi kwese.
Nubwo biruko abanyagihugu bavuga ko ku ruhande rwabo bakora ibishoboka kugira ngo banagure ibarabara rifa ku mugwa mukuru wa komine Musigati rishobore gushika ku ivuriro rito y'Igimasare, aha bagasaba intererano ya leta.
Nako kabarabara kari nga katuje twebwe abanyagihugu kuba padiri bashyira bagisika ngaha mu Burundi, urabona turakora turarondera iterambere mugabo tukaribura kuko nta na hamwe habiterambere hatari barabara.
Musitanteri wa komine Musigati Jean Bosco Nduwimana avuga ko iryo barabara rigoye gukogwa ku buryo bwa komine kuko risaba uburyo bwinshi. Icyo yemera ni gusanura ikiraro cyo kuruza impanda haheze imyaka 3 carabomotse kugira ngo ruse habaniha ishobore kuzoronka ahica n'ugushika ku ivuriro rito y'Igimasare, nubwo bizosaba ko ifata urugendo rurerure.
Icyo kiraro rero nicyo twashize imbere, kandi hariho n'abanyacyubahiro benshi batubwiye yuko tumaze gutangura bazodushigikira bakadutera ingufu. Turizera rero neza yuko mu minsi ya vuba icyo kiraro tucubaka hama urujya n'uruza baba abagwaye ku iryo vuriro bashowe umudugu ushobore gushika kubatora kugira ngo banyaruke ku bitaro bifise ububasha kurusha iyo centre de santé ringaho. Urumva rero n'umugambi dufise twashize mu yindi migambi yihuta.
Bibutse ko komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza iri mu makomine afise ubutare bwinshi. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Tukiri muntara twagira ko mu gihe abanyimyi bikawa bariko barimbura kahawa barimyi bo mu ntara ya Karusi bavuga ko igiciro leta yishinze kitabashimisha ahubwo ari kiza kubaca intege mu bushikiranganje bwo burimyi n'ubworozi bamenyesha ko ibiciro vya gahawa bishingwa hakurikijwe akanovera kikawa yo mu Burundi ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Karusi Fidel Antoine Sabimana
Pabarimyo munara ya Karusi hagati mu Burundi bavuga ko iciro tikawa cavuye ku mafaranga 630 mwaka uheze kija ku mafaranga 100 ya marundi naho muri Erishari umurimyi w'ikawa muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi avuga ko agahembo kataduze abari mico gitegwa bazohava badebukirwa
inyigisho zose zutanga umurimyi avuga ati cyako ndi mikawa n'urimi mwomba ati kubera amafaranga 400 twavuye ku mafaranga 630 ati ubono bimomora nkiterera ibindi bitego n'uwo mwapfu bari bakwiye kumanutsa kubera umurimyi muto muto udufaranga akurayo usanga ari make cyane ibizofa byoroshe umuntu w'umurimyi w'ikawa bakwiye kumudugiriza gahembo ibikorwa byose byo mukawa bizoca bigenda neza
siyo niyo mediatrice wundi murimyo muri iyo komine ya Gihogazi nawe nyene ntashimishwa n'igiciro bahaye ikawa ariko agashima ko ari umugambure kuri abarimyi b'ikawa kurima ibindi bitegwa mu bipimo by'ikawa
ariko numva mengo gatishuko tabwo kwahera ubwatsi bwo gusasira ifumbe nuko tumanye uko tugize kiciye cikawa dotera yivyo biharage nizo soja baduhaye ibitoki dukuremo n'amateke tukarukira ikawa twatwifuza igiciro cikawa ko coduka nikinezera umurimyi agura 400 nuko wesha ku 600 canke nta 5
ndwayo jiribere umushakashatsi wo mu kigo ca leta kijeje kurobanura no kugwiza imbuto izabu avuga ko ari umugambi mushasha wo kunagura ico gitegwa njabukamazi mu kugwiza imbuto n'ifumbire uwo mushakashatsi avuga ko uwo mugambi uzofatwa mu mugongo niba nk'isi yose ukazokorana n'imigwi yose yitaho igitegwa cikawa iyo migwi nayo n'ikigo izabu Senake murima w'isangi na Rufike Binyogo Anselme icegera curongo runani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi Senake murima w'isangi arashima umuzo wo mugambi
igihugu gikeneye ifumbira ikawa itoni 2011-12 no kuvuga uwo mugambi uje kutushikana aho tutari bwashike kwifumbira rimaze kuba byinshi imiti yazari mike ivyanyenerwa vyazari bike imiti pompa ifumbire burya kugira umwimbi we mwinshi ubanza gufumbira ubanza gukorera neza gusumba uko vyahora nico gituma hari ivyahora bikogwa nivyo tutashika ku butwizeye ko bizoshika kwa no kuvuga mu gisata cy'ikawa mahera akora mu vy'ikawa mu vy'ifumbire mu vy'imiteri baba yakata mu mahera avuye mu ikawa yari make naje yava mu gisata bakate 3% nico bita apuya la production ubu rero wumvise ko intereka fizoshira yo muri yo nurenga w'amadolari nayo mafaranga nyene ayo yonyene ntacyo yodufashije ubu bizosha bigira karusho ibanki yisi yose ishigikiye
Binyogo Anselme aranashima ikintu ubu murimyi w'ikawa ashobora kurima ibindi bitego bimwe bimwe mu gipimo cy'ikawa
aba ibindi bihugu byaradusize ibi ini wacu niho bitari bwashike no kuvuga abajejwe ubushakashatsi zabu baratangiye kubikorera ko ntacyo byica ubikize wisunze abahinga babikwigisha turavye ingene ibindi bihugu bibikora twe natwe bari nyitiriko turafata ya mbere yo kubigira no kuvuga naho duherereye ibyo biriko birakorerwa ko no kuvuga bizogwiza umwimbu ikawa itarera umuntu abarajya udusoya abarajya duharage abararonka utuboga ibyo twarabirahuye ubwenge mu bihugu vya Colombia bari ni baramaze kujayo ibindi bihugu baradusize hariho ni bihugu usanga birimamwe n'amapera birimamwe n'ibindi byamwa matunda ugacusanga mu gihe ikawa iteza kabararya ibyo bintu
ico gitegwa cikawa cagiye kiragabana ku mwimbu aho wavuye ku matoni 32,000 imbere y'intambara y'igihumbi 1993 ubu mwimbu kabugeze ku matoni 16,000 mu mwaka w'2016 Ikarusi Fidel Antoine Simana ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkisagara cha Bujumbura
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Ntuye muri leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika rero nk'uko mubimenyereye imisi yose ya mbere nk'ano masaha turagaruka ku gice ca muri sangama mwumvije igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Icegera c'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Li Yunchao yaragendeye Burundi kwigenekerezo rya 10 gushika kwigenekerezo rya 12 ry'ukwa gatanu kuva intureka za politike zadutse mu Burundi mu kwa gatanu kwa 2015. Nubwa mbere Burundi buronse umushitsi w'iteka nk'uyo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umfasoni Evelyn Maniragaba, umuhanuzi mukuru w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi, hamwe na Zeno Nimubona umukuru w'umugambwe Parena, araheza ababaza icugo rugendo rusigura. Reka tangure twumvirize umupfasoni Evelyn Maniragaba.
Ego murakoze bwa mbere kudutumira muri kino kiganiro. Iyo kukuza mu Burundi kwicegera c'igihugu c'Ubushinwa ni ubwa mbere na mbere ikimenyetso cy'uko mu Burundi hari amahoro, kuko nk'uko mubizi ni igihugu rutura, ni igihugu gikomeye kandi cyemegwa mu makungu. Kubona rero umuntu wo kuri rujya rwego rw'icegera cy'umukuru w'igihugu aza yishikira ubwiwe akaza nabo bagendanye bakamara iminsi itatu mu Burundi, ni kintu n'ukuri cyerekana yuko mu Burundi ubwa mbere na mbere hari amahoro. Hanyuma ubwa kabiri tunababwira yuko urwo rugendo rwari urugendo rwo gusubira gukomeza imigenderanire yari isanzwe ihari hagati y'ibyo bihugu bibiri, Uburundi n'Ubushinwa, kuko nk'uko mubizi Ubushinwa bwarafashije cyane Uburundi mu bikorwa byinshi by'iterambere, haba mu byerekeye politike, haba mu byerekeye amagara y'abantu, haba mu byerekeye amashuri. Nubaha nk'akarorero k'ishure ryitwa Ecole Technique riri mu Kigobe, bariko barubaka bubatse rikora ubuye ari ishure rifasha urwaruka mu byerekeye inyigisho. Hariho ibitaro byo ku mpanda ibubanza bubatse mu 2011. Eka murazi ko aribo bana barafashije mu matora y'ibihumbi 2015 mu gutanga ibikoresho bimwe bimwe. Ni byinshi ntawo bidondagura ngo abeheze, mugabo ahanini nuko amakungu n'ibindi bihugu byobona bigafatira akarorero ku Bushinwa bikabona yuko ubundi ari nyabagendwa, kandi bugasubira abo baba bahagaritse bose imfashanyo cyangwa imigenderanire bagasubira bakabona yuko atangorane na ntoya ihari mu Burundi bagasubira bakanagura.
Hari ubutumwa yoba yashikirije abarundi canke uburundi canke amakungu?
Mu butumwa yazanye ahanini yarasubije indamutso zivuye ku mukuru w'igihugu c'Ubushinwa, hanyuma arashima imigenderanire isanzwe ihari hagati y'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburundi. Kandi sizi nk'uko mwabikurikiranye hariho amako amwe amwe yavuye ngaha asinye mu byerekeye imfashanyo n'imigenderanire, akaba rero yarasubiye aremeza yuko azokora uko ashoboye kugira ngo ibyo biyemeje babishyire mu ngiro.
Ego namwe mushya ntahe Zeno Nimubona, urugendo rwa vice perezida w'igihugu c'Ubushinwa murubona nk'uko umufasoni abitubwiye coba ari ikimenyetso cy'uko amahoro sasagaye mu Burundi?
Ikimenyetso kuko niyo amahoro atahari, abantu musanzwe mucuditse barakugendera kukuremesha, ntiyazanywe n'amahoro kuko n'ahandi mu bindi bihugu amahoro ariho ariko ntiyaroyeyo. Icyo tubona rero ya intego ya politiki, nta jambo yashikirije Abarundi, nta kiganiro haya abamenyeshamakuru ngo atangaze neza tubyumve neza. Ariko mu ngendo y'Ubushinwa bamye bashyigikira igihugu n'umugambi uri ku butegetsi, ni kamere kayo. Kandi gushyigikira ubutegetsi si bibi, mugabo hariho icyo nk'abandi bahandi atari Abashinwa babarenza nk'Abanyaburaya, Abanyamerika, iyo baje babonana n'ubutegetsi ubutegetsi n'abatari ku butegetsi mu ngingo y'ukugira gutohoza ukuri kugira ngo bamenye neza iby'igihugu ariko ku Bashinwa bama baraba ubutegetsi icyo twobarahuye ko umwe wese agira icyo uko ariko uko ameze uko ariko kose umuntu aragira icyo yorahuye ko ko ibihugu bikora birarahura mu Bushinwa hari ingendo bivuga ko haguha umuntu ifi umwigisha kuyiroba rero ko bari bafite imigenderanire myiza bari gusaba yuko twigisha kuroba ifi hakurya baraduha iyarobwe
mwihweje urugendo murabona ko ibindi bihugu aho twavuga cyane cyane nk'ibihugu by'i Burayi navyo nyine byabikwiye gusubira kunga imigenderanire myiza n'u Burundi
imigenderanire ntiyigeze uko ndabyumva ntiyigeze ihagarara kuko ibintu bafashanya n'igihugu biraba abanyagihugu iyo migenderanire yagumyeho mugabo ni mico ya politike bagira bati agateka kazi na mundu ndi kubahirijwe kandi bobo barabizi kuko agateka kazi na mundu kugira babisike ko byafashe igihe kirekire baraza aho bibabaza naho bitababaza ari nacyo gituma barabonana nabo nyine ariko bakabahimiriza ko ubi ibiganiro kugira ngo icyuka cyiza mu gihugu kibe kirekire kibe kinini
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Anselme. Anselme mwiriwe neza? Egera telefone muvuge cyane, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Egera telefone uvuge cyane, ego tukumve.
Halo,
ego uvuga cyane.
Kukubera uwo yataserukira leta avuga ko igihugu kirafite amahoro jewe ne nashatse kibariza cyane cyane burya iyo haguye umuntu hanze w'umutegetsi andoro y'igihugu cy'u Burundi akadaserukira igihugu bo barashobora kubivuga ati brema ni iteka ku gihugu mugabo ingorane zihari ni hagati y'abanyamahanga n'abarundi ni hagati y'abarundi ahubwo nibavuga ni ukuri hagati yabo abarundi hagati yabo sana gushyiramo abanyamahanga abanyamahanga we badafise izindi ntumbero zi none ni nk'ubu gacuvuga ati yakoranije aba leta n'abari muri opozisiyo babasa cyangwa we abafise izindi ntumbero abayifitiyeho badavuga ati ntitegereje ingorane ni hagati y'abarundi gusa bonyine nta kindi nakugambara nshaka gusubiza murakoze abanyeshuri
urakoze Anselme icyo kibazo barake kwishura ko reka tubanze duhe ijambo na Desire. Desire mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Mwiriwe murafite akabazo murafite cyumviro?
Yego nje nagomba mbaze uwo mwereka aravuga yuko umukuru urya mu vice president w'Ubushinwa yaje ngaha mu Burundi yuko yaje ari igihugu gifite amahoro. Yego nagomba ndamubaze none ko twabona mu guhera muri 2005 iyo hari umutegetsi ati no mu Burundi wasanga mu gisagara tuguma tugendagenda ariko urya munsaza amabarabara yose barayadibi hamwe no muri ville utavaye hose kuri Gare du Nord barahadibira none babizibira iki kandi babona igihugu ari nyabagendwa kirimo amahoro. Je nagomba ndamubwiye ambarira yo ukuntu ayo mahoro yoba hari kandi iyo hagize umuntu w'umutegetsi kanaka dino atamunasubira kurengana hanyuma kuba yaraje no naho ntibisigura yuko ibintu bica bijya mu buryo kuko abashinwa bo barazi no kubera bo bafite ino niho bagize commerce ibintu byo dukoresha ubona denete ko made in China nico gituma rero bajya babategeza kuma bazi ino hanyuma nabajya Europe naho naho hakaritse imfashanyo bisanzwe nabo bayihagaritse usanga bahanya umunyagihugu muto muto kubera nkuru biragora cyane kugira umuntu abeho mu gihugu cy'u Burundi ugasanga ibintu byose biguma biduga amapri nico gituma rero nabo nyene baraze bora mu buryo byoshikira abanyagihugu nyene kugira abanyagihugu bareke kuguma bicwa na kigoyi. Murakoze
reka dusabe umushyanahe zero nimubona atangura yishyure ikibazo cya Anselme avuga ko mu bisanzwe ibiganiro bikwiye kuba hagati y'abarundi eka hamaze kujamo abanyamahanga baba bifitiye inyungu zabo tugakwi ijambo kuri icyo kibazo hanyuma muragira icyo muvuze no kuvyashikirijwe na Desire. Desire avuga ko ifashanyo ikwiye ibihugu byo hanze bifashe ibihano ivyo bibabaza cyane cyane abanyagihugu akaba yavuze kandi n'ikibazo cy'ukuntu amahoro ahari abanyagihugu batorinda kubuzwa kwidegembya no kwisha no kwizana mu mabarabara y'Ubujumbura ndiba kwija mu mukanya gatoye cyane rwose
ko ibiganiro biterezwa kuba hagati y'abarundi n'ubundi ni hagati y'abarundi abanyamahanga barabihagarikira ni nka kurya ko murugo no habaye kibazo haza ubundi bo nyuma y'urugo kubihagarikira no mu gihugu rero ni nkacyo kimwe ntawode hayuko abanyamahanga bahagarikira ibiganiro barabihagarikiye Arusha barashika ku masezerano abarundi bose barayakengurutse ababa bubu n'abahijya yeje bose barabikengurutse ni kuvuga ko ibiganiro nivyo ni hagati y'abarundi mugabo bakagira ubihagariki nta kosa ririmo ko amahoro naho ari umutesekara se nababwiye nti amahoro si kuvuga amahoro ahatari ingwano si kuvuga ko haba hari amahoro sico bisigura na gatonya ni kimenyamenya se mparambona iyo umukuru w'igihugu ariko ararengana uretse n'uwo hanze ntanurekuwe kumuraba baba abasirikare bose baca baraba hirya abanyagihugu bo bakabashwiragiza kushika ku birometero sinzi ko icyo biba bisigura ariko ku bwakarena ndahise ndabibabwira ubu tugezaho tutaronga umuyagankuba wa nyuma uheruka gukoma muri 1986 wovuga ko muri icyo gihugu yaba leta yari ifise amahoro itaba yaragize imiyaga ingomero zisumba izaho
reka duhe n'ijambo umufasoni Evelyne Maniragaba nawe nyina gica avuze ku byashikirijwe na Anselme na Desire
murakoze bwa mbere kuri Anselme navuze ati ingorane n'ubusanzwe ziri hagati y'abarundi kandi nibyo ingorane ni hagati y'abarundi mbere n'umuti yewe ndemera yuko uzova mu barundi si abanyamahanga bazoza kudutorera inyishu ku bibazo dufite nicyo gituma namwe nari mu kanya nacyo ndavuga nti ibiganiro hagati y'abanyepolitike biriho hagati mu gihugu n'abijya byo hanze ko tubyumva birabandanya twese turizeye yuko bizoshika ku ngingo kugira ngo abanyepolitike basubire bakorere hamwe babandanye ibikorwa byabo hanyuma kuri Desire yavuze ati umunsi w'urugendo w'icyegera cy'umukuru w'igihugu w'Ubushinwa amabarabara yaragiriwe ngo ntabaronka aho arengana mu bisanzwe ibyo ni ibintu bijyanye n'umutekano kandi si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu niko bimeze iyo hari umushyitsi wo mu rwego nka rujya bahariho icyo navuga mu Faransa des mesures z'umutekano bagira kandi ibyo ni ibintu bisanzwe si ibintu byotuma bavuga ngo hari intambara hanyuma ikindi nacyo nshaka kuvuga ni uko tutovanga kuko umushyitsi dufite turiko turayaga yavuze ati kutaba mu ntambara yavuze ati amahoro ntibisigura yuko kubera yuko tutari mu ntambara hari amahoro nk'ihende nicyo yavuze ashaka kuvuga ibyerekeye ingorane zoba zihari zijyanye n'ubutunzi avuga ati iyaba hari amahoro haba harubatswe amabaraje menshi ibyerekeye umuyagankuba n'ibindi iyo nibaza yuko ingorane zoba zihari zerekeye ubutunzi cyangwa ikindi kintu kijyanye n'ubutunzi nta wosa afata ngo abishyire mu mutekano muke izo ngorane ziriho kandi si mu Burundi gusa ni mu bihugu byinshi bya Afurika mbere no muri ibyo bihugu bivuga birateye imbere hama hariho icyo nita defi ekonomike zijyanye n'ubutunzi izo nazo ababigenzi baraza bakabyicarira bakabironderera umuti murakoze
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika Radio yacu
uko bagenzi mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri no saha bigarukiye ngaha turashimiye cyane amenyesha makuru batororokanije amakuru mwumvirije yakoze Fatuma Rimasi Kalala yatunganije ibiganiro tutibagiye ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe mwari kumwe kuri mikro ndayifurije kugira indwi nziza mururanirwe mubanye